Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Parfum Dasigan.
Nakanyamuneza ntangere cyote namwe bakunze baradio Nzamba hagateka kawe ko kubashikiriza ano makuru yo kuri uyu munsi wa mbere igenekerezo rya 18 gitugutu umwaka wa 2021 amakuru nayo ngiye kubashikiriza akaba yubakiye ku ngingo nkuru nkuru zikurikira abantu babandanya gutogwa ibiziga mu Burundi nyuma yo kunyuruzwa kuri uyu wa mbere hari umugabo yatowe ikiziga yahora ba muri quartier ya Kinama mu gisagara cha Bujumbura no mu buraruko bw'igihugu turaza kubashikana yo muri aya makuru ahavugwa umutamakazi yaraye yishwe ubijanye namagara y'abantu naho ni ntambwe ya mbere kuri uyu munsi wa mbere nyene kubera leta y'u Burundi yatanguye gutanga incanco za mbere ku Barundi mu kwikingira ikiza cha COVID-19 ariko iyo ntambwe isa n'idashimwa na gato n'umushikiranganzi wa mbere w'u Burundi Alain Guillaume Bunyoni kubera yari yashikirije hariya mu ntara y'iwabo ya Rutana ko izo ncanco zizwe gihuti huti ati hashobora kuba ingaruka mbi kubaziteje imyidogo n'umwiheburo mwinshi niyo irangwa mu badandaza bahora bakora urudandazwa rwo kuvunja amafaranga y'agaciro mu Burundi ibyo bikaba biruko inyuma y'igihe kinini ico gikogwa cyarahagaritswe na leta y'u Bujumbura turaza kubashikana mu gisagara cha Bujumbura ahavugwa ko amwe mu mazu yahora akoregwamo ico gikogwa yashizwemo ibindi bintu kazi
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org
ndasiyo kwa ramutanongera kubifuriza ikaze duhera no makuru mu bijanye n'umutekano muke Jean Bosco Nkeshimana yatowe ikiziga kuri uyu wa mbere umuryango wiwe wemeza ko uyo mugabo yari yabuzwe irengero kuva kwa kano heze yahora aba muri quartier ya Kinama mu buraruko bw'igisagara cha Bujumbura yari yagiye ahagije kwitaba telefone y'umuntu inkuru tubaza Beni Akserakana
Icho kiziga cha Jean Bosco Nkeshimana chatowe kuri uyu wa mbere muri quartier Kinyankonge ku birometero hafi bitanu yaho yahoraba muri quartier Bukirasazi zone ya Kinama cyari chatanguye kononekara nk'uko abakibonye bavyemeza ibyo byatumye umuryango wiwe ufata ingingo yo kumufuba ku muhingamo w'uyu wa mbere nyene hari haheze iminsi itanu atawuzi irengero ry'uwo mubyeyi w'abana bane umuryango wiwe ukavuga ko hari umuntu bataramenya yamutelefonye ku wa kane uheze itariki 14 acaragenda ntiyagarutse ubutumwa bwaranakwiragijwe ku mbuga ngurukana bumenyi bwo kumutabariza ariko ntaco vyatanze umuryango wiwe ukemeza ko yapfuye yishwe ariko bakaba batazi uwamwishe n'ico yazize ntitwashoboye kuronka umuvugizi w'igipolisi kuri telefone ngo agire ico avuga kuri urwo rupfu
arakoze Beni Akserakana umutamakazi nawe w'imyaka 70 yaraye yishwe mu ijoro ryo kuri uyu wa Mungu ushira uwa mbere ubwo bwicanyi bwabereye muri komine Kirundo ku mutumba Yaranda amafaranga angana n'ibihumbi 300 y'amarunda akaba ariyo yatowe asanzaje iruhande y'ikiziga cy'uyu mutamakazi ubikekwa kuri ubwo bwicanyi akaba ari umusengeza na uyu mutamakazi akaba yatawe muri yompi n'abajeje umutekano idonido na Trifine Kaniwa
uwo mutamakazi yishwe yarazwi ku izina rya Kobedetse umusengeza na wiwe w'umuhungu yitwa Nzobarinda w'imyaka 27 niwe akekwa kuba yaragandaguye inasenge wiwe Kobedetse afise imyaka 70 mu kumwica ngo yamucumi simbuga itamu rubavu nk'uko isoko ryacu ku mutumba Yaranda ahabereye ubwicanyi ribivuga Nzobarinda yaciye ahunga n'amafaranga angana n'ibihumbi 300 by'amarundi yarakuye mu nzu y'uwo mutamakazi yaciye asiga ayasanzaje ngaho nyene yarahejeje kwicira iyo mutamakazi Nzobarinda akaba yahavuye afatirwa ku mutumba Vunga intandaro y'ubwo bwicanyi ikaba yoba ari injyane z'amatongo nk'uko isoko ryacu ribandanya ribivuga
umutekano w'icumi kibuga cy'amabavu yaciye ahunga amaze guhunga bamufatiye aho bita muri Vunga bamaze kumwica n'amahera yamukuye n'ibihumbi 300 uyu mukecuru ntabwo yatwaye yabisize aho nyine
mwamenya ko Nzobarinda akekwa kwica uwo mutamakazi Kobedetse afungiwe muri komisariya y'igipolisi mu ntara ya Kirundo
arakoze na Trifine Kaniwabo tubandanye ano makuru abantu batarenga 10 nibo bazoseruka mu birori byo kwibuka imyaka 28 iheze abanyeshuri barenga 80 bo mu bwoko bw'abatutsi baturiwe babona mu kibimba aho bita kwibubu ibyo biherutse gushikirizwa n'umushikiranganje w'intwaro ya hagati mu gihugu mu kumenyesha ishyirahamwe rigwanya ihonyabwoko ase genocide kirimoso ubwo bushikiranganje bukaba butanga imvo zikiza cha COVID-19 ishyirahamwe ase genocide kirimoso igisata cyo mu gihugu cha Canada rivuga ko ryaguye mu gahundwe ryumvise iyo ngingo ririyamiriza ingene iyo ngingo ifatigwa iryo shyirahamwe ryonyine mu Burundi ntirifatigwe abandi bantu Emmanuel Nkunziza arongoye iryo shyirahamwe avuga ko atari ubwa mbere ubwo bushikiranganje buburabuza iryo shyirahamwe mu ngingo bwama bwayifatiye tumukurikira
byaratubabaje ariko bisubiriye turabamenyereye turabazi ntibitangaje kuko umuntu agize kukwicira ntakurikiranwe turavye ingingo imwe ku yindi abona yuko ubwa mbere na mbere yagombye kwiyita yuko atugiriye impuhwe yitwaje ikiza ca corona ati nta bantu barenga 10 bodugayo ugo rukundo rwa mumpekure twari kubirutahura yaba na zamanda zindi zigize iminsi zibazo kwibuka umuganwa wa Dodo kwa gasore zindi zose z'amahuriro ya mashira hamwe yaragurije atabantu bagende barenga 10 aho twaje tugira tuti koko nivyo ushikanga ari bw'intwaro hagati mu bihugu ntibugomba yuko abanywanyi bacira imoso canka barundi babandanye banduzanya cyangwa bandura coronavirus nta kuntu boza kuvuga ngo ni kubera impuhwe za corona kandi atani yinga ryari bwaherewe nyine ubwabo bashika amajana ngani batashiki igihumbi bahuriye mu misa kuri katedrale bunamira uwiguze uburundi burondera intwaro ntaho yiheye ukwipfukira mu ganaro do bikorwa gasore nuko bavuga kimwe hanyuma bagakora ikindi bavuga yuko hari umutekano mu gihugu mugabo bagaca bavuga bati ntimudoge kwiba kubera impamvu z'umutekano aho hari mu mwaka weze mu kwicumi bavuga bati abantu banyu murafite uburenganzira bwo kubunamira mugaca bavuga ngo ntihagire abantu barenga 10 bazoja kubunamira ariko nihagete kuzokunamira abo muri Sabanya Frode bari yo sekuru wa nkuko bakunda kwivuga ukazobona bari kuye abantu isinzi
turabandanya nano makuru twabateguriye kwishuza amafaranga bari bemerewe n'intumwa z'umuhari Gumino twigwaneho w'abanyekongo bo mu bwoko bw'abanyamurenge nivyo byo babiri nyuma gifungwa ry'abasirikare b'u Burundi babiri bari kumwe n'abasivile batatu umwe w'umurundi n'abandi babiri b'abakongomani mu mpera zindwi iheze twababwiye kwabo bantu bamaze ukwezi kurenga mu ibohero rikuru ryamimba atawuzi ico bazira umwete w'abakozi biperereza nawo woba watumwe n'amatati bari bafitaniye n'umwe mu basirikare bafashwe kubijanye n'amanyanga iyo bari karakogwa mu matongo yo mu Rubirizi muri komine Mutimbuzi iri mu ntara ya Bujumbura ni inkuru dushikirizwa na Blaise Nijimbere
umwina w'amafaranga no kugomba gutunga vyanka bikunda biranga abakozi biperereza nivyo vyatumye Prosper Ngoga z'abagabo bivuga ko yakorera iperereza ry'u Burundi mu kambi ya Nyakivari aguka ava muri iyo kambi akagenda mu Burundi atwaye abanyekongo babiri bo mu bwoko bw'abanyamurenge bivuga ko ari intumwa z'umuhari Gumino twigwaneho atabibwiye Pierre Sengiyumva batazira Peter Maranata asanzwe ari waserukira iperereza mu Buganda amakuru ava muri bamwe mu bakozi biperereza avuga ko bamaze gushika mu Burundi uko gukunda amafaranga nyene ariko kwatumye kandi ajidashe Faritide Segaterama yemera kubafasha kubahuza n'abakuru b'inzego z'iperereza ariko babanje kumuha amafaranga avugira ko amafaranga yiyandiro umuhari Gumino twigwaneho wemera gutanga ubishishije kuri izo ntumwa bivuga ko yo bangana n'ibihumbi 15 by'amadora y'amanyamerika Aside Segaterama yasaba kuba araronswa amafaranga angana n'igihumbi c'amadolari ajya kuvugira ko kubaserukira inzego z'iperereza mu Burundi
ndetse na Colonel Benoit Barungura nawe asanzwe yari mu basirikare badashigikiye ubusuma bwo kunyaga amatongo y'abanyagihugu muri zone Rubirizi yo muri komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura amakuru ava mu nzego z'iperereza akavuga ko ubwo busuma buriko bukogwa na Alexis Ndayikengurukiye batazira nkoroka Lieutenant na Colonel Benoit Barungura bivugwa ko yoba yaramaze gushengeza Alexis Ndayikengurukiye batazira nkoroka kumushikiranganje w'intwaro mu gihugu n'umutekano kubera ubwo busuma buriko burakoregwa abantu mu matongo yo mu Rubirizi ngo nivyo vyoba vyaratumye Alexis Ndayikengurukiye batazira nkoroka afata iya mbere mu kuja gufata abo bantu bafatwa nk'abansi b'u Burundi bari baje bamaze kubonana na Lieutenant na Colonel Benoit Barungura icegera c'urongoye ikambi ry'abamodokari y'ingwano Ozien Batayo Blende
arakoze Blaise Nijimbere muri ko mukurikira amakuru kuri radio Inzamba agateka kawe mukanya tuja mu bijanye n'amagara y'abantu.
Inzamba
Leta y'u Burundi yatanguye kuri uyu munsi wa mbere gutera incanco z'ikiza cha COVID-19. Icyo gikorwa kikaba kiriko kibera mu kibanza gitangirwamo incanco munsi y'ibitaro Prince Jean Charles Bujumbura. Amakuru dukura muri icyo kibanza yemeza ko icyo gikorwa kitabigwa n'abantu bakeya, kuko kugeza igihe isaha y'11 z'umugoroba zo kuri uyu wa mbere hari hamaze kuza abantu bashika kuri 20 gusa. Ayo makuru nyene akavuga ko atamutegetsi numwe yitavye ico gikorwa. Abo bategetsi nyene b'igihugu bakaba babandanya kunebagura urucanco rwa COVID-19 imbere y'abanyagihugu mu ntara vukamwo ya Rutana. Umushikiranganji wa mbere Alengio Mebunyoni yabasiguriye ko ugo rucanco gwizwe gihuti-huti, ari naco gituma rushobora kugira ingaruka mbi ku bagwiteje, ngo kanatsinda abagwiteje barandura kandi baranitaba Imana. Umviriza Alengio Mebunyoni.
Twaronse incanco nyinshi kuva tukiri abana, turaronka incanco zitari nke, turaheza turakingirwa. Ariko ikibazo urucanco rwa korona rwagize mu isi nzima nuko rwaje gihuti-huti, hanyuma abahinga bene kurukora ntibaronka umwanya wo kugira ngo bamenye ingaruka mbi rushobora gutera. Hari ababivugira mu ntamatama cyangwa bagatinya kubibwira bene gihugu, mugambo urakwiye kumenya ukuri. Ni nayo mpamvu iyo hageze ku izo ncanco zivugwa n'ibihugu cyangwa zakirwa n'ibihugu, abakoze izo ncanco basaba yuko ibyo bihugu bibanza kubakinira urupapuro rw'uko ntihagira ingaruka mbi kuko rucanco batazoza kubaza abakoze izo ncanco. Ni nayo mpamvu kandi mwumva n'uzoza kwicanarisha wese mu bushaka bwiwe, hari urupapuro rw'ukwiyemeza yuko yicanarije mu bushaka bwiwe ntihagira ikibazo nawe nyene azimenya. Niko twovyita, biragoye kugira ngo wimenye kuko ntiwagira ingorane. Ntizobuza ko umuryango kuguza, ntizobuza ko na leta ikora ibyo ishoboye. Mugabo mu gihe tutabuze ngaruka mbi, biragoye kugira ngo leta imenye n'icyo yoga n'icyo yotegekanye. Rero iyo umuntu ageramiwe, iyo umuntu asugerejwe, nivyo koko aragira ati mpuye n'umubizi ndanywa, mpuye n'igisunzu ndanywa, ikiza kungiza rurahurira mu nda ndabikomora nka mitende. Nibwo twovuga ubwo bucanco rwaje. Mugabo turafise umugambi wa leta watumye bigaragara yuko mu gihugu cacu twawukurikije tukatugirira akamaro gusumbya, ni wa mugambi wa ndakira sinandura kandi sinanduza korona virusi. Ivyo rero ni kugira ngo dutahure neza, turazi ko urupfu n'imfane bijana, ntihagire abazabamwe bitana ba mwana ngo none leta ntiyatubwiye ngo ntitwamenye ibyo ari byo. Ivyo nuko vyifashe uzogenda nawe twovuza kwicanagisha mu burenganzira bwiyo kukumva yuko yokwicanagisha kugira ngo nyiri mugabo. Ikindi twovuga ko urusanga nuko abicanagishije bagarutse bakagwara n'ubuhwera bagahwera. Ni nayo mpamvu rero tubwira tuti ntitwofata ubwo buhinga kumva tuzatahura neza n'abahinga bwabo badatahura neza ngo tubushire imbere y'umugambi wa leta twabonye zifitiye akamaro.
Kuri ivyo leta y'u Burundi yari kwiye guhagarika ibijanye no gukinisha amagara y'abantu, bivugwa n'umukuru nani rw'abatavuga rumwe na leta Seforo Arusha. Frederike Bamvugiyumvira aragabisha leta y'u Burundi ko abanyagihugu bazohitanwa n'uyo mugira wa COVID-19 bazoja kugatwe ka leta y'u Burundi. Kurikira Frederike Bamvugiyumvira.
Leta nifate ico kibazo mu minwe, mugabo ejo ntiyavuga ngo ndaronse incanco reka ncenda zibika. Hazoza kwicancisha ushoboye kwicancisha cyangwa ushaka, mbwa abantu bariko barapfa kandi akaba atazindi nzira bafise zo gukiza abo bantu. Uyo mugambi wa ndakira uzokira gute wafashwe atamutufise? Ari urucanco ruhari gusa ati sinandura sinanduza, ibyo byose n'amajambo ariko y'abantu bariko barapfa. Koko yavuze neza ati iyo umuntu agwaye atakunda ari bugira asubwirijwe n'ibibazo abwiza kurondera umuti ushoboka. Gushika ubu umuti ushoboka n'uyo w'incancu. None ni kuki twumva abakuru bakuru bagenda kwicancisha mu buserukizi bwa Kenya kuko ariho babikora? Mugabo ntibamenyesha abanyagihugu bati namegenda mwikingire, kubera ko nkumbure babwira bati udakingiye ntushobora gufata indege, udakingiye ntushobora kugira ibi ngira n'ibyo. Ariko n'abanyagihugu babwirizwa kwibaza ko kugira ngo barinde ko baguma bapfa ku bwinshi bagaruke bavuge bati ababishoboye genda mwicandagishe kandi babivuge babisigure babivuge ku maradiyo bavuge ko incancu zihari nkuko nahandi babikira hanyuma baheze bareka abanyagihugu bicandagishe gutya abo baba bakize cyo basigura nuko yo bicandagishije kenshi iyo ngwara iguhitana irasanga mu mubiri hariho abarinzi b'umubiri kuburyo atacuheza ngube udasinzikara ibyo nibyo badusigurira kandi nibyo twumva nje gutuma je navuga nti nibaza ko bakwiye guhindura nti bavugiye ngo reka tubizane tubibike ngo azicandagishusha karega muri cyo gihe nta mwazojayo abantu bazoguma bapfa kandi uko abantu bazopfa niko bazobazwa leta ko ari bo bazabayikishije
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
tubandanye ano makuru mu bijanye n'ubutunzi uburyo bushasha bwo guhanahana amafaranga hakoreshejwe urupapuro rukozwe mu buhinga bwa none bwarashyizweho kuva ku genekezo rya 10 nyakanga uno mwaka bishyirizwa na Jean Bosco Ndikumana muhanuzi w'ubuyobozi bukuru bw'ibanki nkuru y'igihugu BRB ajejwe guhanahana amafaranga biciye mu buhinga bwa none yabivuze kuri uyu wa mbere mu kiganiro yagiranye n'abamenyesha makuru umviriza
Ibanki ya Republika y'u Burundi BRB mufunyafunyo iramenyesheje abantu bose na cyane cyane abanywanyi b'amabanki y'ubudandaji na posita ko kuva itariki ya 10 nyakanga 2021 yashizeho uburyo bushasha bwo guhanahana amafaranga hakoreshejwe isheke mu buhinga ngurukana bumenyi kugira ngo ubwo buhinga bushasha ukoreshwe neza kandi byorohere ababukoresha bose hasabwa gukurikiza ibi bikurikira icambere gukoresha amasheke akozwe mu buhinga bugezweho amabanki yose hamwe na posita bariteguye gutanga amasheke akwije ibyangombwa kubisabye wese ica kabiri kutandika ikintu na kimwe mu gace ko hepfo ku isheke gasanze kanditswemo bimwe mu biranga isheke nka numero de compte numero ya sheke numero ya konti kode y'ibanki n'amashami yayo kode y'ifaranga hamwe na kode yo guhinyuza icya gatatu kutarenza igitigiri cy'amafaranga y'amarundi angana miliyoni 15 kuri sheke ihanahanwa hagati y'amabanki na posita biciye mu buhinga bugezweho icya kane aricyo cya nyuma kuba hanahana amafaranga y'amarundi arenga miliyoni 15 z'amafaranga y'amarundi hazokoreshwa uburyo bwa virema
tukivuga ibijanye n'ubutunzi amwe mu mazu yahora akora ibikorwa byo kuvunja amafaranga y'agaciro ubu asigaye akoregwamo ibindi bikorwa bamwe mu bahora bakorera muri ayo mazu bavuga ko ubu basigaye bari mu bukene butagira izina aho mbere bavuga ko n'ikena ry'amafaranga y'agaciro mu gihugu bituruka kuri ayo mazu yugawe bagasaba ko boronswe uruhushya rwo gusubira gukora ku mugaragaro ido nido na Jean-Marie Bashinze
bimwe mu bibanza radio inzamba agateka kawe yashoboye gucamo mu gisagara cha Bujumbura bigaragara yuko amazu ahora akoreramo urudanzo rw'amafaranga y'agaciro yahinduye ubuhakorerwa ibindi nko kwibarabara amitie ahora hakorera abavunja amafaranga harimo n'uwarazwi cyane umuvunja yirazwi ku izina rya Kirahwata ubu nta kimenyetso na kimwe uhasanga eka nibarabara gitiriwe oni riri imbere ya Sokabu naho nyene nta nzu nimwe igifise ikimenyetso cyo kudanaza amafaranga y'agaciro bamwe mu bavuganye na radio inzamba ariko badashima gutanga amajwi yabo bavuga ko muri kino gihe amafaranga y'agaciro abura mu gihugu kubera ayo mazu yugawe aha mbere bakamenyesha ko bashima kudandaza mu kinyegero ico bita marché noir ikindi bashikiriza nuko leta iheze ikahombera kuko n'abanyamahanga badaheza ngo bahurumbire igihugu kuko bibaza yuko bohava bibwa amafaranga yabo basaba abafashe iyo ngingo yo kugara ayo mazu kwisubira ko bakayugurura kuko bavuga ko muri kino gihe idolari rimwe rigeze ku 3,600 y'amafaranga y'amarundi ingingo yo kugara amazu akora urudandazwa rw'amafaranga y'agaciro yafashwe ku genekerezo rya 10 ruhuma umwaka wa 2020 aho ciza Yohana arongoye banki nkuru y'igihugu BRB yavuze ko iyo ngingo ifashwe kugira ngo amafaranga y'agaciro yose azodaratangirwa mu mabanki y'igihugu
leta y'u Burundi rero isabwa gusubira kugurura amazu y'ubucuruzi bw'amafaranga y'agaciro Mwikete Gabriel Usiri arongo ishirahamwe Oricom ryishinzwe kugwanya ibiturire risesagwa ry'amatungo ya leta yandikiye umukuru w'igihugu asigura ko iyugagwa ryayo mazu ryatumye amafaranga mva makungu abura gutyo isoko yo mu kinywabi bita marché noir mu gifaransa itezwe imbere kurikira Gabriel Usiri
nta hantu na hamwe nta gihugu na kimwe ku isi kitarimwo ma biro de change kiranoneho nibaza ko mwese mubibona uno munsi ama faranga y'amanyamahanga yatwita amadovize mugende mu ibanki z'ubudandaji musanga rigugwa hafi ibihumbi bibiri mugabo naho ubukeneye ama dollar cyangwa amayero igihumbi ntawe ushobora kuronka kandi ubu yakeneye mugabo ugende ngaha muri zisoko zo bita zo mukinywa bi marché noir urabe ubu uyi dorare igeze hafi ku bihumbi bitatu n'amajana indwi kuburyo kumva yuko mu gihugu kimwe ikintu gishobora kugugwa inshuro kabiri murumva ko ibyo bintu bidasigurika bidashoboka na gatoya biboneka neza yuko leta ariyo yatumye isoko yo mukinywa bitera imbere tukifuza yuko rero leta yoshobora kugura kandi twarabivuze kuva bakivyugara nkuko twabivuze mu rwandiko mu kwezi kwa kabiri igihe bavyugara twaravuze tuti bagomba guteza imbere isoko yo mukinywa abantu batumye ino ngingo ifatwa sabantu bakunda igihugu dukunda kubivuga hari gihe tuvuga ibintu bakibaza ngo turiko turababwira ibintu mugabo ikimenyamenya muraraba ubu munsi amafaranga mva makungu arondegwa mu Burundi ameze nk'urumugi ameze nk'ibiyayura mutwe ameze nk'izahabu ubu uya bayadandaza bariko baratunga gusumbya leta kuburyo mbere nabaramutse bayaronse muri leta bidakino ko birwa baraza kurangura ibintu hanze ahubwo baca bashora ngaho ku isoko kobera ari hucusanga abashamuguka cyane mwishyiramo rikome rero tukipfuza rwose yuko leta umukuru w'igucane cyane twandike yofata ingingo ibintu akabihagarika kuko abantu bariko baramutobera n'abantu bariko baramukorera nabi n'ukuri nabyumve kandi abimenye nuko tubona gusaba abasoma bafite ingufu nyinshi cyane batagomba kuvyumva yingi ifise ingaruka mbi nyinshi cyane haba mu by'ubutunzi haba mu bijanye n'imigenderanire tukipfuza yuko yohagarara mu maguru mashasha
Gabriel Siri akaba yarongoye ishyirahamwe Oricom musozera aya makuru twabateguriye mu bijanye n'inkino imigwi y'urunani na Dinamo mu bagabo Gladiator na Young Sisters niyo izokina igice kuri no wa mbere urukino rwa nyuma bwo kwibuka incungu z'u Burundi rwa Gasore Louis na Melchior Ndadaye mu mupira w'amaguru naho Bumamuru iracari mu kibanza ca mbere mu higanwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi inyuma y'umunsi w'umunani w'ihiganwa inkuru dushikirizwa na Josephine Jones Munzimana
kuri uwo munsi w'umunani wihiganwa urukino rwari rurindiriwe n'abantu benshi rwabereye ku kibuga urukundo ibuye aho message ngozi yari iramutse itana mu mitwe na Vitaro Vitaro niyo yatanguye kwinjiza ariko abakinyi ba message ntibacitse inkokora baragomboye bongera barinjiza igitsindo cabahaye insinzi mu minota ya nyuma y'urukino muzindi nkino zabaye Musongati yari irahiye Bumamuru mu kwitsinda ibitsindo bibiri kuri kimwe bibiri kuri kimwe nivyo kandi Burundi Sport Dynamique yatsinze Flambeau du Centre Olympique Star yanganije na Le Croco igitsindo kimwe ku kindi Kayanza United yanganije na Royal ubusa ku bundi Eglenor nayo ikaba yanganije na Buja City igitsindo kimwe ku kindi uwo mugwi w'Imakamba ukaba amaze inkino zine udatsinda muri uwo mugwi bamenyesha ko ari bishika mu mupira w'amaguru bamenyesha ko bizera amanota mu nkino ziri imbere ngo kuko ziracari nyinshi urukino rwinjiyemo ibitsindo byinshi rwahuje Atletico New Oil yatsinze yorohewe cyane Flambeau de l'Est ibitsindo bitanu ku busa kuri uwo munsi w'umunani rero wihiganwa hinjiye ibitsindo 20 mu nkino umunani muri basketball naho mu gice cya kabiri cy'inkino zo kwibuka kwa Gasore Louis na Melchior Ndadaye urunani rwatsinze New Star ku manota 73-65 Dinamo nayo ikaba itorohewe mu gutsinda Kerne ku manota 78-71 hagati ya Dinamo n'urunani kuri no wa kane hakazotsa uwambaye mu rukino rwa nyuma muri iryo higanwa ryateguwe na Fondation Pax Burundi mu bigeme Gladiators yatsinze Message Ngozi kumanota mirongo itandatu na rimwe kuri mirongo ine n'umunani. Young Sisters nayo ikaba yaratangaje abakunzi ba basketball mu kwirahira Regazelle kumanota mirongo itanu n'indwi kuri mirongo ine n'atatu. Urukino rwa nyuma rukazohuza Gladiators na Young Sisters.
Arakoze Josephine Johnson Nkunzimana. Ninongaha duciye dusozera no makuru twabateguriye bakoze bagenzi bacu bakoze ibishoboka byose kugira ngo bamfashe kwegeranya ano makuru. Mwakoze namwe mwashoboye kuyakurikira. Parfait mudasigana naho utaha.